Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro kuri mwe mwese muduteze amatwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru y'Ijwi rya Amerika turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Umupfakazi wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarunguruje rubanza ku ngingo yafashwe n'umushikiriza manza mu Bufaransa yo kubandanya amatohoza ku byo yagirizwa ko yagize uruhara muri genocide yabaye mu 1994. Umushingwa manza wiwe yabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Agathe Habyarimana aronderwa n'u Rwanda ku byaha bya genocide ariko mu Faransa ari mu rwego rw'abakekwa ko ivyaha ariko bataragirwa ku mugaragaro. Mu kwezi kw'icenda yasabye umucamanza w'i Paris kugara dosiye y'amatohoza amazi imyaka 13 ku byo yagizwa ko yagize uruhara mu bwicanyi asigura ko habaye guteba muri ayo matohoza. Mu kwezi kw'11 ku itariki ya 4 ibyo yasabye ntivyemewe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa buriko buratohoza kuri iryo vyaha yagirizwa ko yakoze mu Rwanda. Umushingwa manza wiwe Philippe Meilac yavuze ko bunguruje bahakana iyo ngingo. Agathe Habyarimana w'imyaka 78 aba mu Bufaransa kuva mu 1998. Ufaransa bwaranse kumutanga ku Rwanda ariko kandi bwaranamwimye ubuhungiro kubw'ivyo akekwa ko baburamatari ba mareta atandukanye muri leta z'umwe za Amerika bariko barafata ingingo nshasha zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona mu gihe abandura muri Amerika barenze imiliyoni 11. Uramatari wa leta ya Michigan Gretchen Whitmer yatangaje ko habujijwe kwinjira kurira mu mazu y'uburiro abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye na kaminuza babaye barahagarikwa gukurikiranira inyigisho mu masomero. Ibindi byahagaritswe n'amakoraniro y'abantu benshi hamwe n'amazu y'amareresi. Muri leta ya Washington iri mu buraruko bushira uburengeroho buramatari waho Jay Inslee yarabujije kurira mu mazu y'uburiro yongera ategeka ko amaduka agabanya abayinjiramwo gushika ku bice 25%. Mu ndwi iheze Amerika yabonye hafi abantu 150,000 banduye ku munsi nk'uko kaminuza John Hopkins yabishikirije. Abantu barenga 246,000 baramaze kwicwa na COVID-19 muri Amerika. Tukiri kuri uyo mugera, komisiyo y'umuryango umwe bwa Buraya yatangaje ko ku munsi wa mbere ko uwo mugabane wagiranye amasezerano yo kugura imiliyaridi 45 z'incanco z'umugera wa corona ziriko zirakorerwa mu Budagi. Iri tangazo rije haheze iminsi abategetsi b'umwe bwa Buraya batangaje amasezerano nk'ayo ni kompanyi y'Abadagi BioNTech hamwe n'iy'Abanyamerika ikora imiti Pfizer yo kugura incanco zingana imiliyoni 300. Ni mu gihe ibihugu bya Buraya birushiriza kubona ibitigiri by'abandura uwo mugera byiyongera kandi bimwe muri byo byasubiye gufata ingingo zo guhagarika imirimo imwimwe mu ntumbero yo kwikingira. Muri Afrika igisagara cha Hamdayate muri Sudani ubu giha indaro ibihumbi by'impunzi zahunze intambara mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Mu bashiki 8 bashitse mu minsi heze harimo abavyeyi hamwe n'abana bakivuka. Iyo ntambara imaze kurenza indwi muri Ethiopia hagati ya leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara yatumye abantu barenga 200,000 bahungira muri Sudani nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryita ku mpunzi HCR ribivuga. ONI hamwe n'ayandi mashyirahamwe mu gihugu bavuze ko bariko barafasha abahunze iyo ntambara. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ivuga ko ibyo bitero byica abanyagihugu.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ikaze nanone ku makuru yacu dukomereje kwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo zao z'ingenzi mu Rwanda Ministeri y'Uburezi yarayitangaje gahunda yo gupima virusi ya corona mu mashuri yose yo mu gihugu.
Hateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo ariho bikorerwa.
Uwo ni Valentine Uwamariya, Ministeri y'Uburezi mu Rwanda. Mu Burundi ho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryarayitangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero, naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zirasaba ko imfashanyo igenerwa abana yahabwa abanyina uguhabwa base. Amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Ministeri w'Uburezi ejo yatangaje ko leta igiye gutangira gupima ikiza cya COVID-19 mu mashuri yose yo mu gihugu. Ni igikorwa kibanziriza itangira ry'icyiciro cya kabiri cy'amashuri azatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikigali mu Rwanda ni inkuru ya Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro Ministeri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, Madamu Uwamariya Valentina yatangaje ko abanyeshuri 2500 mu mashuri abanza n'ayisumbuye n'abanyeshuri 500 muri za kaminuza aribo barebwa n'iki cyemezo. Ministeri yasobanuye ko iki gikorwa cyatangiye mu rwego rwo gusuzuma ko nta kibazo cy'ubwandu cyaba cyaravutse mu bigo by'amashuri nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye mu gihugu. Ministeri Uwamariya yagarutse ku cyakorwa mu gihe hagaragara abanyeshuri banduye COVID-19.
Hakurikiza amabwiriza twasohoye hamwe na Minisante, kuko ayo mabwiriza asobanura neza mu gihe mu ishuri habonetse umwana urwaye bigenda gute, mu gihe mu kigo habonetse abana benshi barwaye bigenda gute. Icyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza bibaritse tubanze dukemura ikibazo cyagaragaye.
Kugeza mu Ministeri y'Uburezi itangaza ko nyuma y'ibyumweru 2 amashuri atangiye, hari byinshi byakozwe mu gufasha abanyeshuri kwirinda iki cyorezo, ariko hakiri ibikigoranye.
Gufata abana ukabashyira kuri gahunda ihamye yo kuvuga ngo ntimwegerane, ntimukoraneho, mwambare agapfukamunwa, ntimukine, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane. Muri rusange barabyubahiriza n'utwo dupfukamunwa baradufite, ariko bitabujije ko bisaba no guhwitura, kuko nk'uko mu mabwiriza twavugaga ngo abana 23 mu ishuri hari aho twageze dusanga bidashoboka. Ariko ubu ngubu icyo dukora ngira ngo na hamwe mwarabibonye, nuko abana bicara ari babiri, umwe akicara ku ruhande rumwe undi akicara ku rundi, ku buryo utavuga ngo uko twabiteganyaga byarubahirije 100%. Nyuma y'uko bemereye n'imodoka gutwara abantu bose bakagenda bicaye, kuba abana bakwicara ku ntebe ari babiri twasanze bitaba imbogamizi.
Mu minsi ishize Ijwi rya Amerika ryakoze inkuru ku bibazo byagaragaye mu itangira ry'amashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye. Ababyeyi bumvikanisha ko ikibazo nyamukuru ari ubukene.
Bikubisemo ikibazo cy'izuba, akazi kagiye kabura, itangira rizagorana.
Mbona hari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Imirimo imwe n'imwe yagiye ihagarara kubakoraga. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza kubera ko bamwe bazabura ibikoresho.
Birakomeye cyane, no muri iyi minsi nyine abantu barabyibaza. Ari n'amatike, ari no gushaka amatike, gushaka minirivare. Anakazi akenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse. Ni ikibazo.
Ministeri y'Uburezi yagaragaje ko mu mashuri abanza hamaze kubarurwa abana bangana na 11% batasubiye mu ishuri, umubare munini ukaba ugaragara mu mujyi wa Kigali, aho abagera kuri 15% batagarutse mu ishuri. Ministeri w'Uburezi agasobanura ko mu mujyi wa Kigali bishoboka kuko ariho hari imirimo myinshi abana bashobora guhugiraho, naho mu mashuri yisumbuyeho habarurwa bagera ku 9% kugeza ubu batarasubira mu mashuri. Ministeri y'Uburezi yasobanuye ko nta cukumbura ryimbitse ryari ryakorwa ngo hamenyekane zimwe mu mpamvu zabujije aba bana kugaruka ku ishuri, ariko Ministeri Uwamariya asobanura ko hari ikibazo babashije kumenya cy'abana b'abakobwa batwaye inda muri amezi 8 bamaze mu rugo batiga. Minisitiri w'uburezi ntiyasobanuye imibare nyayo y'abana b'abakobwa bamaze guterwa inda, kuko yavuze ko icyegeranyo cyose mu gihugu kitarabasha kubageraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633, mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuva mu Rwanda tuje mu Burundi, aho ejo kuwa mbere ishyaka CNDD-FDD ryatangaje icyumweru cyahariwe abahoze ku rugerero. Gusa amashyirahamwe y'abahoze mu ngabo z'igihugu n'abahoze mu yindi mitwe yahoze irwanya leta barashinja ishyaka riri ku butegetsi kurobanura rikita kubahoze barwanira ishyaka CNDD-FDD ntiyite kubavuye ku rugerero muri rusange. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Nairobi muri Kenya.
Nkuko byana ibirori kuri uyu wa mbere byatanguriye mu gifurwa ya komine Mpanda, intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, ni mu kibanza gihambwemo abahoze abagwanyi ba CNDD-FDD. Abategetsi benshi barimwo mukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi Joseph Ntakarutimana baroye gushingoriza amashurwe kuri izo ntatemwa. Joseph Ntakarutimana yavuze ko kuva Burundi bwikukira Abarundi bangajwe baromorwa bongera baranyagwa n'ubutegetsi bubi, ashimangira ko batica ubwoko ico ubutegetsi bubi.
Abana b'u Burundi batikiye atacyo bazira, turavye Abarundi bangaye atacyo bazira, turavye Abarundi byabo byatwawe byibwe n'abo bategetsi babi atari byabo.
Ibirori byakomereje ku muhingamo ku cicaro gikuru ca CNDD-FDD Bujumbura. Ariko kasenviza bigomba rongo ishirahamwe ADMH ry'abasirikare bahoze mu gisirikare ca kera kizunga XFAB bamugariye ku rugamba, abona ko aragahaze mu itunganywa ry'uyu munsi kuko utegurwa n'umugambwe aho kuba igihugu.
Uyu munsi mukuru gahinduka ukitirirwa igihugu ukareka kwitirirwa umugambi. Wo kwitirirwa igihugu ugategurwa n'abantu bose mu mice yose wega, ntitumenya ngo bitegurwa gutya. Kandi n'ikigeretseho n'abahoze muri CNDD-FDD ntibabimenya bose. Umengo nabo nyene harimo umwana n'ikinono.
Agahaze na Emmanuel Minani, umukuru w'ishyirahamwe na Kohash ry'abahoze mu migwi y'abahutu yagwanya leta ryiganjemo abahoze muri CNDD-FDD arakemanga.
Bamwe baragwaye bariko baravuzwa, abandi muri rusangi ubukene n'ikintu barabuze rera yo bakira nayo bamira. Ubu barahoze bari ngaho nta muntu n'umwe ariko arakurikirana ibintu byabo. Mu by'ukuri ntibyifashe neza na bukebuke.
Ibyo bitifashe neza biza bigomba bidondagura.
Abahoze ku rugamba mu mice yose mu mpande zose iyo baje bazanana n'abantu batishoboye n'abantu atako bameze atako bifashe, bari bakeneye gushigikirwa, bari bakeneye ubufasha. Ego baribuka kabisa bagize ibibazo bakagwa ku rugamba bagahambwa ku mpanda, niyo bamagurira ibikorwa bajya. Iyo tubibuze natwe biratubabaza cyane ko twarabuze abagenzi bari inshuti zacu kandi bazize kwigura igihugu. Mugabo birababaje cyane kwitwararika imva gusumba abantu bari. Byari byiza cyane yaba babyibuka hari ikintu babanje gukorera abamugariye ku rugamba atako bifashe, biriko barayerera mu mabarabara, bayerera mu mitumba. Mbere rimwe na rimwe iyo bagize icyo babaza usanga babishyura yuko atagwandika bafitaniye.
Minani nabasanga ikiza cyunyura ibintu byose ari burya amategeko agenga bahoze ku rugamba mu mice yose.
Bumva kubera itegeko rihari naho yo bapfuye no guhambwa hambwa uko bishatse. Twebwe abahoze ku rugamba turasaba mu by'ukuri kuri leta mbyeyi, leta twatoye turimo mu bandi Barundi bayitoye, yoshiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba bose umwe wese. Rero kuko iryo tegeko niryo ricagerekana ingene ategerezwa kubaho. Itegeko ryerekanye umuntu ingene abaho gusumbya uwundi, mugabe ari itegeko wa wundi ntaheza ngo asubire yidog. Niho haho nk'uko muvuga ati iyo dushi duciye hijya no hino hari habo duhura bakavuga kumenga bari bagiye
itariki ya 16 ukwezi kwa 11 mugambwe Senda DFDD watoye gutangurira kwindwi yahari umugwanyi niyo yasinyuweko amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta y'u Burundi na Senda DFDD ukiri muhari ugwanira mu ishamba hari mu mwaka w'2023 eroje uri kaneza ijuru ya Amerika.
Urakoze Loje, turacyari mu Burundi aho abarimu bo mu ntara ya Gitega batabaruwe mu bakozi ba leta mu barura rusange riheruka bafite impungenge ubutegetsi bw'inzego z'igihugu bwababwiye ko badashobora kubarurwa kuko ministri w'uburezi atarabaha amakarita abageneraho bakora. Abo barimu n'abahoze ari abayobozi b'amashuri n'abahoze mu kanama gashinzwe gutegura amatora ariko ubu bakaba nta kazi bafite. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda.
Abarimu batakore barusasuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusasuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza bo bakorera.
Nahinduye imirimo nari mu directeri uvuye mu directeri cyasaba reflectation hanyuma akagushyira ahandi aho wigisha. Iyo sansuma cyitamwo uca wumva rero ati none iyo sansuma nayo kwiro sansaba ariko kazi twe turi ku kazi kwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha iyo kisasumisha degiteri urabona niba sansuma umushef de service niba sansuma umugabo uravuga yaronse itegeko ribe muri dese yason shef amutwara avuga ati abo banza mubarindiye twe turarindiye natwe ntituzi kushika ryari kera tararonka makete aturunga ikiyo tuje gukora cyavuga ati banza murindiye.
Uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azocava ku rutonde rw'abakozi ba leta.
Kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irusanzwe heze azocaba kugenzura ko cyagenze ro controle hanyuma abatisasumishije bagacha bagarika imishahara yabo. Kuvuga rero twebwe ntibona ibyo bahagara uno munsi cyangwa ejo tuzaba tubaye abandi. Mu isanzwe twe twari abakozi ba leta dufite matricule ntituri bashasha simbona igituma bakwanga dusansu.
Nepomusenda yavugwa umuyobozi w'indero muri komine ya Gitega imbere y'ibimenyeshamakuru bikorera mu ntara ya Gitega aremeza ko icyo kibazo bakizi gushika ku rugero rwo hejuru. Uwo muyobozi akavuga itegeko ryo kutabasansuma ryavuye hejuru.
Yego nivyo abo bigisha turabazi hari abahora arabayobozi mu mwaka w'ishure warangiye mu uyu mwaka w'ishure bakaba bahiruka gusubirizwa abo o hari aho twari twiyumviriye tubona hari akazi turababwira ko boshobora kuza kuba bararindiriyeho kugira ngo ntibicare kandi hari abana b'igihugu bakeneye kwiga. Turazi ko bariko barakora ariko kuva iki gikorwa cya rusansuma gitanguye harabonetse ico nokwita ko ari ntumbero twahawe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara nabwo twizera ko bwari buyikuye mu buyobozi mu bushikiranganje. Iyo ntumbero yavuga yuko abo bantu batararonswa amakete ko bobanza bakabangira kuba rusanse kugira ngo bazobe rusanse ayo makete yamaze gusohoka bayafise. Twarijejwe yuko amakete mwiyindwi azoba yashitse borema ikibazo cyabo kirazwe. Hariho n'iyindi migwi y'abantu itaraheza kuba rusanse na cyane cyane nk'abagwaye bari mu bitaro abo twasabwe kuzorindira ko bakira hanyuma bakaza ku kazi kugira ngo bashobore kuba rusanse n'abandi bakirindiriye sabo bahora ari abayobozi gusa hariho abahora bakorera mu nzo za mw'iyo migwi jeje gutunganya amatora abo nyine bari mu mugwi wasabwe yuko burabangirwa ko kuba rusanse botekana borema bakaguma ku kivi mw'iyi minsi ndazi yuko nk'uko twabyemerewe amakete yabo azosohoka.
Ku makenga abo bigisha bafise ko bazohava bakugwa ku rutonde rw'abakozi ba leta urongoye indero muri komine Gitega arabahumuriza akavuga ko atampamvu zotuma batasansumwa kuko amakete abarungika ku mirimo azote bakabashikira nabo bagaheza bagasansumwa
nuko twabibyiwe nivyo utazoba rusanse yavuze yuko mu gitigiri cy'abakozi ba leta tazoba arimo ku kibazo cyabo kizwi nizera ko batazoba bavuga yuko rusansuma yarangiye batabaye rusanse kuko nta kosa na rimwe bafise bari ku kivi turabazi ko bariko barakora botekana nibaza yuko atangora neza zohaba
ndepo musenda yavugwa asaba bigisha kutitwaza ayo makenga kugira ngo bakora akazi nabi ivyo hava bigira ingaruka mbi ku baregwa uwo muyobozi akamenyesha ko naho bakuwe mu mabanga bahoramwo bakira abakozi ba leta kandi bahembwa ku kwezi gutashe
kwezi guheze turazi yuko bazoguma bahembwe urumva rero nta kamaro kuko nubwo babagize amakenga boguma mu nzira baza barabaza ibyo ari byo ugasanga abana biriwe batize mwiki gihe turimo twiruka n'umwanya ni byiza yuko uwariwe wese arindira ku kazi ko kanatsinda naho aba yabaye dekomisiyoni agumara umukozi wa leta abayasubirijwe mu mabanga yo kuba umuyobozi agashigwaho aho ashobora kubandanya arangura iyo mirimo kugira ngo ashobore kuyirangura ku kwezi guheze turazi yuko baguma bahembwe ntabwo twifuza yuko yoza kujya imitsi abandi kuko utakoze ntabakwiye no guhera
abo bigisha batakorewe rusansuma basaba ko boronswa vuba amakete nyezina abarungika ku mirimo gutyo bakoregwe rusasuma babone gukora umutima uri munda
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuje muri Tanzania aho bamwe mu mpunzi z'abarundi bacumbitse mu nkambi ya Nduta bafite abana bafatwa nk'ibinyandaro basaba ko abo bana nabo bagenerwa imfashanyo kugeza ubu bene abo bana nta mfashanyo bagenerwa kuko ihabwa base aho guhabwa ba nyina umva uko baganiriye na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri Tanzania
Ana ngaha mu nkambi ni beshi kandi nabazo bari mu Burundi ni beshi None kubera iki mukuye ko ingazi giye gujya mu kase kandi nyina hari kubera iki uto uwo muntu azi uwo mwana akamurera none basi je hari ikintu cyanteye amakenga ko yamusize kuri se umwana uhungutse uramutora ibintu byokunda mbese bavuga yuko icyambe gikene wari fishimbanye ugacake nani tresifika nakajya agapapuro guhakubita ko gugende kwa makazi none wabibuze iherezo ryo birihe nk'ifishi y'umwana ibuze wapimishirije ko kajya ko kucandagira ko ndazi kashira kuboneka iyo gupimishiriza koroni idakunda kuboneka kuko irashobora gusigara hehe ku bitaro se ujya mwana avuka Muyinga kuko ibintu byo kubyara bujyatse n'ingorane nk'abantu babaye hari ababacera byashitse turavana bivanye n'umugore wiwe cyambyana se wuyu ava mu gisuru none bamaze kumushyira kuri uwo azohungukana ifomo y'abantu batandatu kuko afite umuryango wa batanu cyo nanjye mwungukane umuryango wa bane kuko urumva umwana amaze kujya ku isi urumva azomuhungukana nayo tumaze kugera mu Burundi je nkahungukira Muyinga ko je ndi umunyamuyinga umwana azoshafashwa gute kifashanya izo yatwaye se kandi afite umugore umva je nayo kenera gutora injya ati umwana ndamufashisha ndashandamufasha gute ujya nimba se wari Muyinga basi nawe amaze kugenda kukazi wayifitiye umugore wa avuga ati naha murezi ibintu bindaba nta kuntu ndi bumufashe ya mahera ya wa mwana zabarose nifashanye ya wa mwana bizajya wa mugore wi wa mwana n'undi nico ndoranda muze jenye na sije nzohanga ka byose nico kimwe n'undi haca bakoze icyo rero nico kibaza abantu benshi bafise none ko mara musije kurise eja bigashika nkataha mungu kanye umujyango basina kuye mu Burundi je nakuye mu Burundi abana batatu na je wa kane basinze basibira nayo kuko se batwa twaravanye ndabarere abana wo nzampungukanye kuko nkwisi no muhasanga nuko abana wo nzampungukanye se wawo yabahungukana iforma umva zaca ndabarera gute
maze gushika imbere bace baratwerekeze dutera tuje na rifise umwana nashika fotoze maze kugenda baradufotoreye mugani tumaze kumara bace avuga ati hari ahantu twari guca kugira tuse guca turonkana nyamafomo y'abana ibyo bace avuga ati nidusubire mu kindi mu cyo gihangare cyambere turindire aho abandi barindiriye baduga igiforma y'abana kandi n'ubu niyo fise iyo mwana yari kenewe ntiyagiye twaserereze guhera ryari hirya ejo tuvuga ati nibaduheze amafomo bari kwa bo bana n'ubu ntacapuyemo n'ubu tumbere usanze ariho nkishika twagiye turakibaza avuga ati ntigikunda byarinze bidusimba ati nsofomo ntaje turonka mpaka tuduze muri gipaca atahige ntuzari zoherera mpaka Jesu nzikibazo umwe nk'uwo mwana ari hamwe bo cyamuduza ego ko yaragize mu mezi 5 n'inusu bo cyamuduza atari ko bompizonge ndabe nagomba nyene yuko iyo fomu no yironka iri ku mwana nico nagomba kugira aho ndoze ndaja hose ndoze ndatwara ifomu iri ku gitigiri gikwiye
nk'ikintu mbona nosaba nuko umaze umwana wamaze kumushira kuri se bavuga ati ava ngaha kugira ngo umenye aho umwana uzomutwara byonyine gusa mugifashanya y'umwana ukayironka kubugeze hari iza avuga ati umwana aho ndamufashije arafise se umwana n'umwanya nzomutwara kwa se naha mugifashanya imaze gutora umugabo ifite uyindi mugore naho muzamugihurije kuko wa mwana undaze guma bayeho na ahubwo bya byiza guha yafashanya wa mwana nimba amahero kavuga ati umwana ndamufashe uko nimba yarasi ukavuga ati je nyina w'umwana ndayikoresha uko nkuko nibana mu rugo umuntu yosaba icyo kwera akabona yuko umujyanga ureze nk'uyundi erega ikintu umuntu yosaba nk'uyu ndamuhaye se afise uya ntarakwiza umwaka afise umwaka basi agacayego namukase umwana zababayeho nabi kandi ntazababayeho neza kuko amwe no gupfazopfa ahubwo byo babyiza agateka kabana n'undi bagakurikiranye kuko abana bazayimwe barahohoterwa kuko beshi bazohasiga ubuzima bubi muwo mwanya cyangwa bamwe bagira iki bagira n'ingorane byabyiza rero abana bagumye kuri nyina bakaba hano ifashanye mugaba akamenya ati abana tumwe turakurikirana base wabo cyo nosaba ko nica
Ijwi rya Amerika Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naho tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye nshimiye kandi n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Frederic Nkundikije Jeffrey Mutagomba wegeranije nawe mwarimu teza amatwi mu izina ry'abagenzi banje bose twafatanyije ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.